VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Turigenekerezo rya 11 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2017 mwiriwe neza nshuti muteza amatwi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri studio ya 18 muri kumwe na Jawe Diana ni nahazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Jewe kweri guharura ntavyo namenya gusoma ntavyo namenya. N'umwana ndamurungitse kwishura yarazanika ya telegrama awe batu bari ati mutwigishe bino. Cha ndamubarira ati je kwera aho ntana kimwe menyamo.
Uyu numwe mu banyagihugu bagera kwijana bo mu ntara ya muntara ya Cankuzo ariko yiga gusoma no kwandika akuze. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Hagataho tubafitiye n'ikiganiro c'amagara y'abantu uno munsi tukaza kubaganirira ku vyerekeye ingwara y'intandaro. Ariki imbere y'amakuru avugwa mu ntara no mu makambi mbanze ndabwire muri make ko Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika ku mugoroba wa kuri uno wa kabiri yashikirije ijambo ryo kurangiza ikiringo cy'ariki ibiringo bibiri yaramaze ari umukuru w'igihugu. Iryo jambo yarivugiye muri Leta ya Chicago asanzwe aturukamwo ahari abantu bihumbi bariko barikurikirana. Mu ijambo Perezida Obama yashikirije yagarutse ku bikorwa yaranguye mu kiringo cy'imyaka 8 yaramaze arongoye Leta Zunze za Amerika. Muri ivyo akabari ibijanye n'ubutunzi bwaduze mu gihe yashitse ku butegetsi bugeramiwe ibikorwa bijanye no kugwanya iterabwoba kurekura abifuza kubaka bose no kugwanya ihingurwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda mu gihugu ca Irani. Perezida Obama yatangaje ko mu gihe ariko arabisikanya n'umutekano n'ugiye kumusubirira demokarasi ya Amerika igaragarira mu migambi yubahiriza abanyagihugu. Muri iryo jambo ryo sozera nkuko ibiro vyiwe vyagise ngo nagasaga, Perezida Obama yafashe umwanya wo gushimira abamwizeye, ashimira bikomeye umufasoni wiwe Michelle Obama, yongera kandi ashimira icegera ciwe Joe Biden mu kuvuga ko igena igiwe ryabaye ingingo ya mbere nziza yafashe. Hano muri Leta Zunze za Amerika sentare yaraye ishashe mu rubanza rw'ubwicanyi bwabaye ku banyagihugu amajana n'amajana bo mu bwoko bw'abaherero n'abanama bo muri Namibia. Ubwicanyi bwakozwe n'abakoloni b'Abadagi bugafatwa nk'ihonyabwoko rya mbere mu kinjana cya 20. Inyuma y'ikinjana giheze ubwo bwicanyi bubaye, Rukoro Vekuye aturuka muri Namibia asanze ari nawe ariko araburanya Ubudagi amenyesha ko ari hamwe Ubudagi buteme ko abaturuka muri ayo moko yiciwe ababo baseruka mu biganiro hazo bingaruka mbi kubijanye n'imigenderanire. Muri make kandi muri Sudani y'umanuko abanyagihugu mu karere ka Magwi bamenyesha ko gukoresha amabarabara makuru makuru ava mu gisagara ca Torite bishobora kubangamira ubuzima bwabo, yamara ko ingingo leta iheruka gusohora kwijanye no kubuza abakoresha iyo nzira gusubira kwiyicamwo bizobangamira kurusha ubuzima bwabo. Ingingo ya leta yo kubuza abanyagihugu gukoresha iryo barabara yasohotse ku munsi wa gatanu inyuma y'ubwicanyi bwakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana. Kuri no w'Imana abantu bitwaje ibigwanisho bakaba kandi barishe abadandaji babiri mu gihe bariko barunguruza ivyimbugwa vyabo. Radio Ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva ikiganiro cacu iwanyu mu ntara muciye kuri internet ku rubuga rwa wezi3@ radio yacu voa@.com nayo ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ikiganiro cacu cuno munsi tugere mu ntara ya Cankuzo ivugwamwo abakuze harimo abagabo n'abagore bariko bigishwa kwiga gusoma no kwandika. Abariko bararonswa inyigisho barashima kuko batahura boroherwa mu vyo basanzwe bakora nkuko muvyumva muri no nkuru ya Raisa Liliana Inamahoro.
Mwe ya ndi kishwa
Uyu mwumva ni Leonard Nyandwi ariko yiga gusoma no kwandika afise imyaka 40 yiruhutsa ko atakiciruka inyuma ya murundi ngo musomere ubutumwa kanaka canka mufashe guharura
mu cyahanini hari higihe nasomesha nka ke tukacusanga umuntu yakanyandikiye kandi binategezwa kukumva ndumwe kacusanga urya nawe aravyumvise ndetse je kuva nkiri numu sore kuko ndiko ndaresha nk'umwe kacusanga nkacanza gusomesha hano naca numva bimbabaje cyane kumva hariho umenya amabanga dufitaniye ni uwo mwigeme ica bituma numva mfise ishavu mfise n'inyota yo kumenya gusoma no kwandika
abariko biga gusoma no kwandika bakuze aha muri komine ya Cendajuru bababijana bakaba bagizwa hanini n'abanyigihugu bo ku mitumba ya Kiyange na Kigarika naho hari umuco w'abavuga kw'inyigisho bahabwa zo kwiga gusoma no kwandika zimara amezi atandatu zari zikwiye kongegwa ku mwanya kugira umuntu ashobore kuzisozera yashoboye kumenya kwandika byose hari uyundi muce wundi uvuga ku kiringo cyo kwiga n'ahari gito cabagiriye akamaro umufasa ni godanse kankindi numushinga ntahe wiwe aha bashinga ntahe y'inyungu rugo rwabo rumaze kugira kuvaho bigiriye inama yo kwijukira kwiga
cyenda cyenda murunika ntibanze ugende wewe mbanze ndaba ingene bibimeze hama nawo cyaragenda hama haraza mbona ibintu biraryoshye asigaye abizi ntinaje sije no hahera nitumugabo mu rugo reka nanje ngende w'icyo kigo acha taramfasha tumwe tumenye ne nk'ivyo mvuye kwishure mbona ibi bintu ati ibi bintu nabonye bingoye niwachabi mfasha cyashika hamwerekana nti bibintu bya bimeze kunoko na wati twabyize natwe gutya na gutya
cewe kweri guharura ntabyo namenya gusoma ntabyo namenya n'umwana ndamurungitse kwishura yarazanika yategama awe batu bari ati mutwigishe bino canda mubari ati je kwera ho ntana kimwe menyamwe mugana ubukupaho batwigishirije ndamenya data na jewe bikeye kandi birangirira kamaro
abariko biga gusoma no kwandika bakuze ngaha muri komine ya Cendajuru bafise imyaka iri hagati ya 15 na 45 naho iyo myaka yabo yegereye imbere abigisha babo bavuga ko umwete bigana ari mwinshi yamara ingorane zo ntizibuze Oscar Ndikumana numwe mu bigisha bakuze
bonye namasaha rimwe ahanye nuko icambere cyo tegeza kuyubahiriza naho byoshika bonyene bagashika bacerewe ariko wewe ubigisha ukashika ku masaha bonyene bipfuza uburu barindire mugane ntibakurindire ico gituma batarambigwa hanyuma ikindi kandi uragerageza kuza urabashwangamura ukabasigurira akamaro k'izo nyigisho kazuragacishamo kugira ngo ntibadebukiwe cyane cyane mu gihe cirima arashobora gusanga atawusigara aduze kivicwe muhira mugane havuga ati umuse reka nsibe nduza kavi hamaze gende kwa kumuso ukwirikira gasanga ico kigwarekira muciye katuma kije mu ntambamye z'ukunda gashobora kumenya
abajejwe intwaro bo muri no komine Cendajuru bavuga ko ari umwe mu migambi y'iterambere yabo barongoye Izayi hatunga imana umuhanuzi wa Mustaneri ajejwe vy'imibano avuga ko kuva izo nyigisho zitanguye gutangwa abantu bajijutse akanahamagarira abakiri inyuma bataratahura akamaro kazo kuzitabira mu maguru masha
ubujuju mu mitwe y'abantu bwatangiye kuhapfa abiyongera turavye mu manama dukoresheje amatangazo canke icanditse basumba ku rugero rushimishije kuba harabitaba uwo mugambi utaraboneka umuntu adateye imbere mu mutwe ntaraza kwigira atera imbere n'uburi nyuma abona abakuru be bariko bariga gusoma no kwandika acagira ingufu avuga ati nabariye abashaje bakuze bariko bariga kubera ikijewe ngifise umwanya wo kwiga ntariko ndi guca sanga rero nawe ariko arabogerako
mukamenya ko abagabo n'abagore 50 kuri 53 muri komine Cendajuru bataciye ku ntebe y'ishure baheruka kuronka impamya bushobozi z'ukuba barakurikiranye inyigisho zo gusoma guharura no kwandika zateguriwe abakuze izo nyigisho zatunganijwe na Pasafed Alpha umugambi wiyaguye wigisha abakuze gusoma no kwandika mu makomine ya Cendajuru Gisuru na Kinyinya mu buseruko bw'u Burundi mu ntara ya Cankuzo Raisa Liliane inamahoro ijwi rya Amerika
urakoze Raisa Liliane inamahoro tuvenga mu ntara ya Cankuzo dukubitire mu ntara ya Muyinga aho abanyamwema baho bamenyesha ko bahohotegwa bakongera bagakumigwa mu kibano Moise Misago adufitiye inkuru ndende
Ishirahamwe ry'abanyamwema batagira imbibe Albino Sans Frontiere ritangaza ko abanyamwema bagera kuri 7 aribo bahohotewe mu mwaka warayo uheze w'2016 mu Burundi bwose abatari bake nabo barakumigwa mu mihingo itandukanye igize igihugu cy'u Burundi bamwe mu banyamwema dusanze ku mutumba wa Kizi bati twamana ubwoba bw'uko abadukumira bashobora kutugira nabi umwanya n'umwanya
ukumba jingi nk'ahantu nyene ngo ndibo ngo he amafaranga kwe nanje kandi sabantu bake bayimbwira mbere haragira n'igihe nyine nkumva nubwo kumbwiye ndi borongo ndamafaranga kandi tamu ntaguzwe kuko sabantu bake bayimbarira kumbariye ni boroci canumva nubwo babuje
eh ko harage tugihe nyene bara baravuga ngo ngo bene twebwe ngo baraturondera ndagenda nyine ndaba mu gahinga nyine ndatotezwa kubera kugira ati ndabe ko bankingire ndabe ku buzima bwo baho
ashobora nko kuzabarambira ngo ngowe ngo reba kuzuma ngo turebe ngo kubona ngo ngisazi kuriye ngo wocunga ukomereka je ngo hengujya mu ngo mu Italiano ngo ujya mwema ariho nawe akunda kumbwira ngo ndi boro
saba fisi ngorane y'uruko bagusa ikumirwa ryabo rateye agahinda n'abavyeyi babibarutse nabo nyene nuko Minani Dieudonné umuvyeyi w'abana batatu banyamwema umwe aheruka kwitaba imana aritanga ko akarorero
iyo abacyogeye naje birashora kumbabaza nkumva umutima haje mu makantu bariko barabinuba nkumva ntibinshimishije abantu baba bameze nabo bantu byoshikanye ne nk'umuntu aguma abacyoza nanjye nkacanza ndamwiyumvira nabe nkamwishyira mu kubana banje kubera zara abacyoza kandi abantu nk'abandi
muti none ubunyamwema buva kuki umuntu yo bufata nk'ingwa muganga Eli Mupera yanonosoye ibijanye n'urukoba araduhe inyishu
ubunyamwema musanzwe ningwa kandi n'ubumuga kuko ni umuntu avukana ubukoba bwera ubwo bukoba bwera buba buvuye ahanini ku ngorane ziba zimuye mu maraso kuko hari ibintu bita jene ariko umuntu yovuga utuntu duto turi mu buzima bw'umuntu wose hanyuma ariko bufata budeterimina karakteri n'ubumuga buva ku babyeyi babo ni ubumuga bwita ngemanwa bitandukanye n'ubumuga buri naho byerekana umuntu amaze kuvuka mu bisanzwe umuntu aba adepise ataravuka kandi iyo umubyeyi azigwaye amahirwe kugira abyare umuntu aba azigwaye aba ari manini gusumba
mu ishyirahamwe ndi mu bandi rihurikiyemo abanyamwema bo ngaho igasogwe bavuga ko iyo komine ifise yonyene abanyamwema bagera kuri 13 ni mu gihe ishyirahamwe ry'abanyamwema batagira imbibe Albino Sans Frontier ryo rivuga ko intara Muyinga ifise abanyamwema barenga 80 kandi ko abanyamwema barenga 1,200 aribo barizwa mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi Kazungu Kasim atwara iryo shyirahamwe akavuga ko ibyo guhohotera abanyamwema bisa n'ibyagabanutse umwaka uheze w'2016
bahohotewe cyane kujyana na banaramwe nka babandi bari bamaze iminsi bahohotewe tose n'abanyeshuri basa kuri bane bamaze gucumi ishuri kuko hari umunyeshuri kanaka ariko mba mbaba nabi bagira gute bane bariho abantu bakuze nabo ibyo kwitwa iboro byo bwira gute tose abanyamwema bashika kuri batatu n'abandi ntabyo bavuga ndibaza ko guhohoterwa kizagenda cyane
none nta banyamwema bo zaba zarashyitse bakicwa bazira urukoba rwabo
gushu nabo twamenye bapfu 2015
mu gihe abanyamwema batari bake muri kahise byashyitse bakicwa bahogwa urukoba rwabo abari mu ntwaro cyo kimwe n'umwishyirahamwe ndi mu bandi gitaho abanyamwema barahumuriza abanyamwema bavuga ko icyo kibazo kizacyarashyitse mu minwe y'abajeje intwaro Melchior Ndayisenga aserukira ishyirahamwe ndi mu bandi rikora muri komine Gasogo
ubu n'ico tuko turakora kiko turegerana n'abatware ku mitumba twegerana n'abatware mu komine kuko benshi bo mu komine bo barize bararabitahura cyane ariko tubasaba ko badufasha umugambi wo kwigisha abene gihugu imwe twita sensibilisation mu gifaransa kugira ngo bigishe abene gihugu bumve neza ko kuvuka uri nyamwema ari nk'uko wovuka wirabura ehe inyigisho turazibandanya
aha mukamenya ko abanyamwema bari mu migwi itatu hari abanyamwema b'amaso gusa hakaba n'abanyamwema bo ku rukoba hamwe n'imishatsi hamwe n'abanyamwema bo ku rukoba gusa igasogwe mu ntara Muyinga Moise Misago ijwi rya Amerika
urakoze Moise Misago tukiri mu ntara twabwira ko ari amagufa y'abantu bishwe kera yatowe ejo muri zone ya Makamba ya commune Rusaka y'intara ya Mwaro aya magufa akimara gutogwa mugenzi wacu Etienne Karekezi yayaze na buramatari w'intara ya Mwaro Jean-Marie Nyakaregwa amubwira uko basanze byifashe tubatega amatwi
oya ntibaramenyekana kuko n'ahantu abafundi bariko barataba ikibanza cyo kubakamwo ishuri ry'imyuga niko rero guca bubuka ahantu hahambwe abantu batari bake mugabo amagufa ari ngaho n'uko turaba gusanye ne tushobora kugira ngo tuzashingurane iteka nayo wundiho bari amagufa amaze igihe kitari gito
ni nk'abantu bangahe mugereranije
nibari bwaheze kuyimba kuko bakiko barimba hari amaze gutobwa ubuhanga bushika nko kuri butandatu mbwa wabona ko horeho namagufa menshi y'amaboko n'amaguru biri hamwe urana ko byahambwe hamwe
none se murebye sinzi niba hari ibizamini byakozwe cyangwa sa nk'itsindi zakwa kugira ngo hamenyekane igihe abantu babashobora kuba bariciwe
ibyo nivyo umuntu agiye gukora nivyo abari ho abantu bashobora kugira ati twe twarabuza abantu barashobora kugira babisabe kugira bamenye igihe abo bantu babariciwe mugabo muri ibi biheruka ritwa umuntu yogevuga yuko hari abantu bo barahambwe mu aho hantu ubona ko amagufa amaze igihe kirekire gose
aho ni muri zone Makamba aho muri komine Rusaka hari ikintu se mukeka nk'imirwano yabarahabereye cyangwa se ikindi kintu cyatuma ayo magufa yabonetse aho hantu
twe twashyizeho mu kanya gaheze mugabo tore ko turabaza yuko hari abantu baba bafise nk'ababa muri mu cyungarero twari ko turabaza yuko turagerageza gutohoza kugira tumenye yuko oba hari imirwano yoba yarabayeho icyo gihe kandi cyo tuma hari abantu baba barapfiriye ho ngaho kuko urabona ko hari abantu bahambwe bari hamwe
muravuga ko ari mu cyobo kimwe cyangwa se nibyo bitandukanye
oya icyobo kimwe kuko n'ubuhanga buri hamwe burunze hamwe n'amagufa y'amaboko n'amaguru ubona ko biri hamwe byose
none se aho hantu nyakwambura matari ni mu itongo rya leta ni mu itongo ry'abanyagihugu cyangwa hateye hate
itongo rya komini ni mu kibanza cya komini kuko ni nyuma ya zone nta ni metero 20 zihari ni nyuma ya zone nyine aho inyubako za zone aho ziri ahantu bari barateye icyayi
abantu batwumva bashobora gutangara ko muvuze ko ari nyuma ya zone nuko ko ari ahantu hatari kure cyane hatihishe byashoboka bite se cyangwa byakumvikana ko muvuze ko ari amagufa amaze igihe kinini cyane ko nta muntu na gato waba warigeze amenya ibyahabereye
ibyo nibyo rero twari ko turababwira yuko umuntu agiye gutohoza amenye yuko ho bari hemwe rwanda yabereye ngaho cyangwa ingene ibyo byaragenze kuko n'abantu batangaye kubona bashobora kubona bariko bararabaho bo kubaka ibanda cishure y'imyuga bagaca bubuka ahantu hahambwe abantu bangana gutyo ikinogo kimwe
nubwa mbere mubona ibintu nk'ibi aho muri komini Rusaka aho cyane ngo muri zone Makamba
yego washaka no mu ntara hose nubwa mbere tubonye ibintu nk'ivyo ibyo twabonye mu muri komine Rusaka kuri zone Makamba niyezina kuri zone Makamba niho hari ibyo bintu
ndabashimiye cyane Mbura Matari Jean Marie Nyakarerwa ku bisobanuro muduhaye kandi tuzakomeza turebe ko twavugana ku bijyanye n'iki kibazo cy'amagufa yabonetse aho muri zone Makamba komine Rusaka
yego murakoze
muramatari w'intara ya Mwaro Jean-Marie Nyakaregwa mukanya atubwiye ko bariko bararabaho ibintu bigeze bari ku rubuga atwemera kwaza kugira byinshi atubwira mu makuru yacu yo hanyuma tumira mate gato hama dutandukire ayavugwa mu makambi avugwa mu makambi duhere mu kambi ya Rusenda haya bayobora amadini bakangurira ugwaruka ruba mu makambi yo mu Rusenda kwitandukanya n'ingeso mbi zishobora kubajanya mu busambanyi canke ibyo vya bwenge ivyinshi ku ino nkuru tubibaza umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo akoreje ujya America mu Rusenda
Ayo matorero akorera mu nkambi yo mu Rusenda akaba yarafunguye amashuri y'icumweru Sunday School mu rwego rwo kumenyereza abana n'abangavu inzira bakwiye kuzajya banyuramo ijanye n'uburere bushingiye ku ijambo ry'Imana mwarimu mu itorero ry'abagenzi Ntega Maherezo Eliya avuga ko ubu buryo buzafasha urubyiruko kwitandukanya n'ingeso mbi
ubu twe turafise urubyiruko tuvuge rwishi na cyane cyane hageze muri gitondo bajya abana ba Sunday School barafitira cyane ukuri twe turagerageza tukabigisha kabigisha ko gusambanya ari bubi tukabigisha ko gutukana ari bibi cyane cyane iyo muri aba bana bato bato turafise amiga yabo abakwiye tuvuge angana n'uko babangana angana n'ibyumviro byabo uko bangana tufatiye ku mico tuzi umwana akunda kugenderamwo iyo ari kumwe n'abandi bato bato ku ishuri nahandi kuvoma n'utundi dukorwa bakunda gukorana n'ababyeyi bimuhira urubyiruko rero turatangira tukabigisha ukuntu bakwiye kwirinda tukabigisha ko ingeso mbi z'ubusambanyi ari mbi cyane na cyane cyane ko zizana kaga kyo kuzana indwara zijya zijya ndwara zandukira ziciye mu bihimba byirondoka gutyo.
Uyu mugabo akomeza avuga yuko amatorero yo mu nkambi yo mu Rusenda yuzuzanya na gahunda za programu y'igihugu ishinzwe impunzi CNR, harimo gusaba abagabo n'abagore kwirinda ubuharike.
Usanze twibwe aha mu nkambi turababwira kureka cyane cyane ibintu by'amanyanga. Hariho umuntu usanga yarataye umugore hariya ashaka gukorera ubukwe ino no muri CNR naho nyine barabibigisha bakabibabwira yuko umuntu atatanze igice cy'impano burya ntibamwakira. Kisa kwa yeye jibu bes, awamu matema kwenye nchi nchini chini kwa travi ya miza mwishingi, mwishingi wa chukue kwe kani tu kunda, kundi kutoonda kubeba mlea yuko kumbere, baada ba kisua sana, na nani kikwa tumuha, tuzi wuko ya chayo mukole, changu tuzi ko abisu mukole, alakule baviri, changu aendi manyanga sana.
Nzoira Mnya Samuel numwe mu rubyiruko rwo mu nkambi yo mu Rusenda usobanura ko itorero ry'abagenzi ryamwigishije kugira imibanire myiza na bagenzi be ndetse no gufasha abatishoboye binyuze mu mirimo y'amaboko akora.
Bwe ikintu dukora mu gushigira rw'abagenzi turose agapatane tudakakora kugira turondere nk'ivyuma ivyuma biraturuhisha gose urabona nk'iyo bwacu kugira turonk'urufaranga radufashe nk'umuntu yoba agowe urabona nk'umuntu nkatwebwe ngaho hari abantu usanga bagowe usanga baguba baronka amafaranga nk'ijya bo ugasanga barayiriye kera bamara kwijya rero ugasanga rero mu nzu ko yasumye twamuheranye hagira igihe agwaye cyangwa agiye kwibaruka kwa muganga akabura uko twogirane uko kujya yongera ugaca tugirane tugakoresha guca tumufura tusaidiana umwe wese arose nk'akagozi k'umuceri cyangwa rose nk'akagozi k'agafu reka k'umuntu wese agahambije ko niyo yoro nkana ni noti y'ijana muga kamushikako karabaye uko uwo musirica
maze gufasha bangana
turamaze gufasha ari nk'abantu maneke bari nk'abantu nka 200.
Mu byo abanyamadini bo mu ngambi bishimira nuko urubyiruko ruba mu itorero rugenda rukurikiza inama ruhabwa ahanini zishingiye ku muco w'indero y'ikirundi. Ibi bikaba byemezwa na Ninderera Elia uhagarariye kimwe mu byumba z'amasengesho byo mu ngambi yo mu Rusenda.
Uburere bw'abana tubihaniza kutagendana n'imisore cyangwa se kudata umwanya ngo agiye guhagarara cyane ku mabarabara. Abana bato tubigisha kuba hafi y'ababyeyi kandi kugendera indero rurundi indero ndundi apana indero y'impunzi indero rundi kandi barundi vraiment turabishimira navyo tuvuga tuti ni imana bidufashamo ntagari twebwe ababyumva barabyumva ariho bafite imwemu yakira ningoga n'abandi bafite amayesupri byukunda kugwana kurekura akumva umenga ayo bahombye ariko kabura nyine ko afite ubwoba mwamara bukuvara akavuga ati by'ukuri mwakoze mwumva kuvuga ati murakoze wumva neza ko hari icyo yumvise kandi nawe uhita ushima Imana.
Mu ngambi yo mu Rusenda hakaba habarizwa madini arenga 10 aho ayo madini agenda agira uruhare runini mu gukemura amakimbirane hagati y'abantu, kwigisha uburere abana n'urubyiruko, gufasha abatishoboye ndetse no gusengera abagwayi. Dasinga bubujwe ya Amerika mu Rusenda.
Nuko rero nshuti bakunzi bikiganiro iwanyu mu ntara muri no mwaka 2017 tuzoza turababwira cyane ivyerekeye amadini inge n'abadasangiye amadini babanye ijya nino mu ndwizoza rero tube turabararitse aho tuzobabarira ku kibazo c'ugukorora imbanyi kugeza uno munsi bihanwa n'amategeko agenga ingo n'imiryango mu Burundi ariko amashamwe amwamwe y'abakenyezi hamwe n'abajejwe amategeko batangwe gusaba ko amategeko yohinduka kugira ngo ico gikorwa co gukorora imbanyi cemezwe. None abajejwe amadini babivuga kwiki? Tubahisango mu ndwiza kugira ngo muzoshobore gukurikirana ikiganiro kirambuye. Tumira mate gato hama tubahe ya nkuru twabemerera y'ingwara intandara. Murabimenyereye kwa gatatu nkano mango tubashikiriza ikiganiro c'amagara y'abantu na indabiciye ku masonga no munsi tubagira ku ngwara y'intandara. Rimwe na rimwe abantu baritiranya ibimenyetso vy'ingwara n'izindi ngwara, hari mbere nabibaza ko yoba itegwa n'ivyo dufungura nk'inyama z'ingurube. Umutumire wacu muganga Nita Munyana uno munsi atuyagira kuijanye n'iyo ngwara aho aduha umuco kuri ivyo bibazo hamwe n'ibindi bishobora kuba bibadidaniye. Anita Munyana aganira n'umunyamakuru wacu Diane Ndonse.
Muganga nita munyana ndabahaye mwaramutse.
Amahoro neza Diane.
Mutangure mutubwire indwara y'intandara ifata gute?
Indwara y'intandara ni indwara ifatira mu bwonko, aho ubwonko bw'umuntu afashwe n'iyo ndwara aba yaronse ibimenyetso, n'ibimenyetso birungikwa mu bwonko bigatuma ubwonko bwishura ukundi kuno, kuko buryo ubwonko bwacu kugira ikintu cyose dukora ari kududza ukuboko ari kuvuga ni ibimenyetso birungikwa mu bwonko hama bigaheza bigatuma umuntu arangura icyo gikogo. Rero n'ibimenyetso bitaba bimenyerewe n'ubwonko bugatuma umuntu asinzikara amagara.
Ko urwaye intandara rimwe na rimwe hari kyagira ibimenyetso bidatahuritse nkaho umenga umuntu yatakaje ubwenge cyangwa twovuga yuko ahubwo ari ubwonko burekura ibimenyetso bitamenyerewe.
Indwara y'intandara yibonekeza no kuvuga mu kimiri Faransa no kuvuga des décharges d'influx nerveux anormaux no kuvuga zitamenyerewe mu bwonko bw'umuntu.
Nta kimenyetso kigaragara umuntu ashaka kubona.
Urya iyo umuntu amaze gufatwa n'intandara kandi akabazi ko abigendana, we nyine ariyumva akumva ko hari utuntu tutameneze neza mu mubiri cyangwa akabona ibintu mu maso umengo n'utunyugunyugu. Ariko icyo mwamenya coco nuko biba bimaze kumufata kenshi kugira ashobore kumenya n'ingorane n'ingako ko agira afatwe akitabariza hakiri kare.
Ni kuvuga ufashwe n'intandara ariyumva yuko afashwe n'intandara,
ahubwo kenshi iyo ngwara y'intandara yamufashe arabutse niho aheza akabona yuko yari yabonye ibimenyetso bishobora kumwereka yuko agira afatwe. Rero kenshi na kenshi iyo batagiye ku miti ngo baheze batekane, wenyine biraheza bikamutuma ayaribona n'ingona n'ingako kugira gware hamakitabariza.
Mbega iyo ngwara y'intandara yo biva kuki?
Ibyigwa byarerekanye yuko indwara y'intandara yibonekeza mu miryango, aho iyo ndwara isanzwe yibonekeza ari mu basogokuru basogokuruza.
Ni kuvuga mu ruhererekano.
Neza cyane gose mu ruhererekano. Hama ikindi cya kabiri birashobora kwibonekeza ku bana. Abana ariko kenshi aho usanga inyuma y'imyaka itanu bigabanutse, mbere ugasanga arakize bivuye yuko agize ubushuhe, ugasanga ubushuhe bwiwe buraduze burarengeje ibipimo bisanzwe, ugasanga wenyine ntashobora kubimenyera ubwonko bwiwe bukaca hindukira ugasanga buramutumye agira icyo bita ama crises convulsive. Yandi yerekana ko umuntu afashwe n'indwara y'intandara.
Umwana agize ubushuhe burenze ni kuvuga ko ashaka kuziramo intandara?
Oya, nabivuze neza. Kesha abana biribonekeza ko bagira ama crises convulsive no kuvuga umubiri wawo utashuwe kwihanganira ubushuhe iyo bagwaye. Akakarero twotanga ni nk'iyo bagwaye. Ariko umuntu ntashoka avuga yuko kwagena n'indwara y'intandara. Aho usanga iyo bari ko barakura bigenda birahera. Uko akura nuko umubiri wiwe ukomera, nuko umubiri we wakira ubukomezi bukugwanya ibyo byose.
Baravuga yuko abantu bajya ingurube cyane bashobora kuba bakarigwa n'intandara, mwebwe mubivuga kwiki?
Oya, sibyo na gatoya. Ibyigo byarekanye yuko ku 60% y'abantu bagwara indwara y'intandara abaganga gushika ubu ntibashobora kumenya, bavuga bati biva kuri iki. Ariko byarekanye yuko hariho ikintu cy'urukurikirane mu miryango.
Nk'abagwayi b'intandara bashobora gukora ibikorwa byose
neza cyane, ahubwo ni byiza cyane gose ko bajya mu buzima gukora bakimarira ikintu mu buzima, kuko ibyigo byarekanye yuko abantu bakunda gufatwa n'indwara y'intandara iyo bari mu buzima bw'akazi bafasha bataguma bicaye bibarinda cane gose igaruka y'indwara y'intandara.
Indwara y'intandara irakira?
Ego, hariho abantu bafashe imiti hakiri kare bakikurikiranisha kwa muganga, aho baje babona ibimenyetso biheze bagasubira kamera neza cyane, n'abandi aho bishishikara byibonekeza bakabasaba yuko banwa imiti imisi yose badasibye.
Ni kuvuga yuko hari habo ihera n'abandi bayigumana ubuzima bwabo bwose?
Neza cyane.
Nk'abo bayigumana ubuzima bwabo bwose, imiti yabo iroroshe kuronka?
Imiti iraboneka ariko irazimvye.
Mbega iyo ndwara iri mu ndwara zikwiye gushigikirwa nk'izindi ndwara zimwe zimwe nk'umugera wa sida n'izindi ndwara leta isanzwe ishigikira?
Leta irakwiye kubashigikira by'ukuri mu mpande zose, ari kuronswa imiti eka no kwikurikiranisha uko bitegerezwa.
Muganga Anita Munyana, turabakengurukiye.
Urakoze cyane Diane.
Harakoze Diane Ndonse na muganga Anita Munyana kuri iyo ndwara bariko baratubwira. Ako mukanya turaza gusozera ikiganiro cyacu ariko imbere ko dusezerana ndayutse ko ari amagufa y'abantu bishwe kera yatowe ejo muri zone ya Makamba ya commune Rusaka y'intara ya Mwaro i Burundi. Ntibaramenyekana bari bo canke ryari bishwe. Amakuru dukura aho adushikiriye ubunyene nuko umugwi ujeje kuvugana ukuri no kuriranira Severe mu Burundi ujeje gushika ahato ayo gufa kugira ngo barabe ayico bokora mu matohoza. Buramatari w'intara ya Mwaro yemeye kuza kugira ica tubwira kuri iyo nkuru mu makuru yacu yo hanyuma. Mwakoze mwe mwatwumviriza, tubararekiye kumviriza ikiganiro muri sanga cigece sa 10 aho no musi tubabwira ingwara yakorera.